Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kuri kwa gatatu n'igenekerezo rya 26 Roma n'umwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimiye kubikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye indi yasanga urya makuru mu Kirundi nayo akaba gitwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira ubwo bani bwinshi mu banyagisagara baba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi biturutse ku isakwa ry'imodoka zose zinjira muri icyo gisagara ntibazi icyo iryo sakwa rigamije cyane cyane inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atangaje ko igihugu kibanye cy'u Rwanda gishobora gutera u Burundi agahamagarira abarundi kumera magabo naho mu makuru wajanye n'impunzi hari impunzi 16 z'abakongomani zo mu ikambi ya Musenyi muri komine Giharu mu ntara ya Rutana zifunze zafashwe ziriko zinonora imitsi muri abo harimo abana b'ibigeme n'abahungu naho mu kiganiro ku isoko tugaruka kwigwirirana ry'amajambo abiba urwanko n'amacakubiri yibonekeza mu bategetsi ba CNDD-FDD uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuva hadutse intambara mu gihugu kibanyi cya Congo uheranira intwaro rusangi aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiriye kubaramutsa icyuka cyiza mu banyagihugu bo mu gisagara cya Ngozi inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo avuye ko abanyagihugu bo kutegurira ingwano n'igihugu cy'u Rwanda hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere guheze abo banyagihugu cyane cyane abari mu migambwe itavuga rumwe na leta bavuga ko bashobora kwambikwa inteba ishushe bakagirirwa nabi aho bigeze ngo nta wucisanzura ngo avuge ikiri ku mutima bikinyoga n'abariyeri yagarutse aho imodokari yose idashobora kurengana aho bita mu burengo idasatswe cyinshi muri iyi nkuru tibaze mugenzi wacu udasuye n'imbona
icyo cyuka kibi kimaze n'ubwoba ngo cyatanguye kwibonekeza mu mpera z'ukwezi kwa mbere guheze inyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagariye abarundi kwitegurira ingwano n'igihugu kibanye cy'u Rwanda abanyagihugu bavuga ko muri kino gihe atawisanzura kuko babanza guharura amajambo umuntu wese ashobora kuvuga abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bafite ubwoba ko bashobora kuremezanirizwa bakagirirwa nabi kubera ubwikekwe nabo bahanganye mu bya politike amabariyeri ataraherutse ngo yasubiye kwibonekeza aho kubyinjiriro bw'icyo gisagara aho bita mu burengo atamodokari ishobora kurengana idasatswe ibyo sakwa byurutavana ko bigatera ubwoba abanyagihugu reka nabiyunguruza bavuga ko bibatesha umwanya bagacererwa iyo bari bagiye ikindi ngo nuko bashobora guhagarikwa bagize umwikeko kandi atabimenyetso bigaragara ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi baba barimyi abitorutwabo reka mbere n'abakozi ba leta bemeza ko imirimo yabo yahungabanye kubera ako kamo kandi ko umwimbu uzoba muke kuko batabona iyo baja niyo bava
urakoze udasi n'imbona impunzi 16 z'abakongomani ziba mu ikambi ya Musenyi muri komine Giharu mu ntara ya Rutana zipfungiwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara kuva ku igenekerezo ya 16 za kuno kwezi muri izo harimo abana batandatu bagizwe n'abigeme bane n'abahungu babiri bose bakaba bahagaritswe bagiye kwinonora imitsi inyuma ikambi idonido na parfe mudasigana.
Nkuko amakuru dukura mu gipolisi n'abajejwe intwaro abivuga, izo mpunzi 16 zo mu ikambi y'abatesheje izabo iri ku mutumba Musenyi muri komine Giharo y'intara ya Rutana zahagaritswe igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri. Muri zo harimo abana 6 bagizwe n'abigeme 4 hamwe n'abahungu 2. Bose ngo bahagaritswe igihe cy'isaha 10 z'agatondo ziriko zinonora imitsi inyuma y'ikambi. Ayo makuru avuga ko baciye batwarwa mu gipolisi muri komisariya y'igipolisi Igiharo mu nyuma bajyanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Izo mpunzi kuva zigeze ngaho muri komine Giharo hamwe no mu ikambi ya Musenyi muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba, umutekano warakajijwe ku mabarabara aho amabariyeri y'igipolisi asigaye ari umurengera isakwa naryo rirakomera. Amakuru ava ngaho akavuga ko haba hari kwaronderwa abanyarwanda baba bashobora guhungabanya umutekano binyegeje mu ikambi hamwe no mu mihana. Iryo sakwa mbere rikaba ryakozwe no kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine Giharo y'intara ya Rutana. Izo mpunzi kuva zihagaritswe bagenzi babo basaba ko borekugwa kuko atamutekano bahungabanije uretse ko bariko binonora imitsi gusa. Bakavuga ko uburenganzira bwabo bwo kubahirizwa. Abaharanira agateka kazi na muntu na kimunzi bahamagarira abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka kimunzi kuko naho bahunze bategerezwa kugumana agateka kabo mu gihe atamutekano bahungabanije.
Hariho n'ikisukurikiye mu kibanza cyakiriwemo impunzi z'abanyekongo ku mutumba wa Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge. Abo bakongomani bafise ubwoba ko bashobora guterwa n'indwara zifatira ku isukurike, basaba ko boronswa ibikoresho byo gukora isuku bakaronswa n'amazi ku neza y'amagara yabo. N'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Abana, abakenyezi bahetse abana, abagabo bose bavanganye nibo bibonekeza mu kigo cyakiri impunzi z'abanyekongo mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Icyo kigo kiri ku mutumba wa Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge. Amakuru ava muri icyo kigo avuga ko muri icyo kigo hibonekeje isuku rike. Icyo kigo nta mazi gifise ibituma isuku rike ryiyongera. Abo bahunze muri kivu y'ubumanuko barafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Basaba ko abagira neza bobafasha mu kubaronsa ibya nkenerwa bituma bakingirwa indwara z'ibyaduka muri ibyo bihe barimwo. Mwomenya ko abo bahunze bava muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo binjiriye mu ntara ya Rumonge. Leonard Niyonsaba arongoye iyo ntara akaba yemeza ko izo mpunzi zibayeho nabi. Mu nama aheruka gukoresha abaserukira ibisata bitandukanye bikorera muri iyo ntara, yasabye ko abagira neza bogarukira kuri izo mpunzi z'abanyekongo. Harashinzwe n'umuguzi ufasha muri icyo gikorwa cyo gufasha impunzi z'abanyekongo.
Urakoze Pacifique Nkeshimana.
Inzamba.
Uyu ni umwanya w'iganiro ku isoko, mu biganiro ku isoko cyo munsi naho tugaruka kwigwirirana cy'amajambo abiba ugwanko afatiye ku bwoko mu Burundi kuva inyuma y'amajambo yagiye arashikirizwa n'umukuru w'igihugu biturutse ku ntambara ziri mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Ku isoko mugishikirizo na Eddie Claude Nahazu.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kwigenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka wa 2025 yerekana buramatari mushasha w'intara ya Kirundo ibugabira. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahamagariye abarundi kumera amagabo bakitegurira igitero kizoba giturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Inyuma yaho haci yatangura guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ubutumwa burimwo amajambo abiba ugwanko afatiye ku bwoko. Ahandi hatangura gukogwa inama zo mwibanga, byose bigakogwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. None ayo majambo abibugwanko yoba agamije iki muri kino gihe? Kahise ku Burundi ko twigisha iki? Ivyo nivyo bibazo vyose tuzakurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatatu turi kwigenekerezo rya 2026 ruhuma umwaka ni 2025 mukaba mugira mugishikirizwe na jewe Edi Claude Ninazwe kaze
kimitima ishingire na ukore atanga kishiruga
Imbuga ziriko zirakoreshwa cyane ni WhatsApp hamwe na X yahoze yitwa Twitter abiyitirira mwe nubwo butumwa bakavuga ko ari mbonera kure aho byumvikana yuko umwansi zifise ari uwo mu bwoko bw'abatutsi nkuko tubivigwa na mugenzi wacu Pierre Gahungu
ubutumwa bwo kujyanisha bufatiye ku bwoko bumaze iminsi bucana cana ko ku mvuga ngurukana bumenyi abategetsi b'u Burundi bakabibona nk'ibisanzwe ivyo byatanguye kwibonekeza cane cane aho hadukiye intambara mu buseruko bwa Kongo intambara zanatumye abagwanyi ba M23 bigarurira umugwa mukuru wa Kivu mu buraruko igisagara ca Goma imbere yo kwigarurira n'igisagara ca Bukavu umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru ubwo butumwa n'ivyo ababutanga ntibivuga ariko bucana cana ko mu vyitwa amagrupu ya WhatsApp abategetsi b'u Burundi barorera mu gihe buba ari ubutumwa buhamagarira igisirikare cy'u Burundi gukumira abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi babagiriza ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda n'Uganda
umusirikare wese yitwa umututsi na cyane cyane yamuka muri kima ari mu gisirikare n'umukoroneri n'umugenerali babatwari mu marejo babakuye muri leta majoro kare babakure mu biro bya ministere dora defa babakure ebe babakorope babakure yo bakume akuma bakura mu gihugu abagira aba ambasaderi kuko ambasaderi ni icyubahiro kinini cyane arari bihugu bitegeranye n'u Burundi nk'izo za Indonesia za Ushinwa kuriyo abatware baba ba ambasaderi kuko nibyo bahiro binini kuba abatutsi bakunda kwibera abanyacyubahiro nuko bari general amuraga mu gatoke wewe kenduru huki hali ya mwenye ambasaderi hama mwenyuma kila zila ikaziririzwa kwa mwili ministeri hava yu mtuzi mwili yeta majoro ni hava yu mtuzi mwilo vya filme emu bawe naso kuku ama wanawa ni sisteme zao zigenda buhoro huru anasewa kuwa limu bivu programa zao zose afitani ligani una Kagame na Museveni bara yaga
ahandi bacisha ubwo butumwa ni kuvyitwa spaces ku rubuga X izo nazo zihuza abantu benshi bakaganira ku bibazo bitandukanye muri space yaremeshejwe n'umugwi w'imbonera kure mu ndwi iheze batumiyemo umunyarwanda w'interahamwe aho yerekanye akababaro afise kubona interahamwe zitashoboye kugwanya inkotanyi kugira ntizigere mu Rwanda zikaguma iyo zari zarahungiye kugira ntizize guhagarika ihonyabwoko ryariko rirakorerwa abatutsi mu 1994 umunyarwanda avuga ko aba iburaya ahamagarira izo mbonera kuri kwiyandikisha mu gisirikare kugira ntizize zinanigwe nkuko byabaye ku ntera hamwe
yenka nababaza nti kubera iki mutinjira mu gisirikare mpamvu ndi kubivuga no kubera yuko iyo ziriya ntera hamwe zacu ziza kwinjira mu gisirikare bakazijyana kuri front ntabwo abaturage bari wenda guhura n'ibibazo ahubwo front iyo yari kugenda neza bakirukana inkotanyi zigasubira muri Uganda aho zari zatutse mwebwe kubera iki mutajya kuri front cyangwa se mukora imyitozo ya gisirikare noneho mubashe kuvana igihugu muri ibi bibazo kirimo ko turi kubona ko uko ibintu biri kugenda byabansara muri Congo biragaragara ko hashobora kuba ingorane mu Burundi uze mu baturage ufata imyitozo ya gisirikare mu buzabashe kurwanira igihugu cyanyu kuko muri iyi minsi biragaragara ko igihugu cyanyu nacyo kiri mu mazi abiri icya gatatu mugatinyuka ndetse kwihisha niba mufite isoni mutinyuke twebwe abanyarwanda twatangiye kera dutinya kubera ubwicanyi bugenda bukorerwa abanyarwanda aho bari hose ariko uyu munsi twese twavuze tuti gupfana rimwe ntabwo ari kabi muri gutinya iki
ayo macakubiri ashigikiwe n'imigwi imwe imwe yerekana ikibazo gikomeye cy'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini kugaba kwikiranira hafi ibibazo by'akarere babona ko uguhora kw'abategetsi b'u Burundi kuri ubwo butumwa bujyanisha abantu kwerekana uruhara bafite mu gukokeza injyane mu karere bakabona ko ibibazo byugarije akarere bikeneye inyishu yihuta abategetsi b'u Burundi bakava mu gace rero barimo eka n'abahinga b'akarere bagatanga intererano yabo kugira abanyagihugu bakakarere bashobore kubana mu budasagabo
amashirahamwe atari make aranira agateka kaje na muntu ariyamiriza ayo majambo muri kino gihe cy'indyane zivugwa mu buseruko bwa Congo no muri kino gihe cyo kwitegurira amatora muri uno mwaka ishiramwe ry'abakristo biyemeje kugwanya isinzikazwa rya kiremwa muntu mu Burundi ya Kad Burundi leta ngo ikwiye kwagabira kuko ayo majambo abiba ugwanko mu Burundi ashobora gusubiza u Burundi mwihumbi bishikirizwa n'umushingwa amanza Armel Niyongere arongo ishiramwe ya Kad Burundi
ayo majambo rino majambo ateye ubwoba arico gituma tudusaba cyane cyane yuko leta y'u Burundi yahagarika kuko iyo abanyagihugu batamaye kuzabarungika amajambo abiba inzankano zifatiye kumoko ibyo byose birashobora gutuma dusubira mu bwicanyi ugasanga abantu ntibariko barabona neza iyo tujya hama kubera babona umenga barashyikiwe n'abategetsi ugasanga ibara riraguye basabye yuko leta y'u Burundi yihutira guhagarika ayo majambo y'urwanko igakingira abarundi bose atakuvangura tugahamagarira n'amakungu gufata ingingo zikomeye kugira ngo ibintu ntibitere byunyuka
kahise ku Burundi bwaciyemwo kari gakwiye guha icigwa abarundi na cane cane indongozi zikareka kubiba inzanko zishingiye ku bwoko mugwaruka niko babibona mu muhari ina mahoro umuhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Marie Louise Barichako aurongoye asaba abavyeyi kuri hafi abana babo bakagaruka kuri yandero yo kuziko yigisha ikizira
kahise kacu katwiza n'intuntu nyinshi kubera yuko mu Burundi byarabaye kenshi yamara rero kubera habuze ubushake bw'abategetsi nitwashoboye gushikira ya mahoro no kunywanisha abarundi ya masezerano y'Arusha 2000 yarondera kudushikanako none rero ubu turacavuga ivyamoko turacavuga inzanko turacavuga inzigo ayo majambo rero yerekana intumbero y'urwango rufatiye kumoko nishaka ryo kuvyigisha urwaruka umukuru w'igihugu cy'u Burundi agenderako nta mwana n'umwe avukana inzigo arabyigishwa ugaruka rw'u Burundi rakeneye gukingirwa iyo mutombi ntikarimwe ntikamere ntikame imyane zose ubundi bwagiye buracamwo kuva muri 1965 zategerezwa kwerekana neza abariko barabyubakirako ko zitazokwigira zifasha kubaka kazoza twifuza mu Burundi ahubwo inzigo n'urwango bifatiye kumoko n'ibindi nta kindi bikora atari ugusambura ingufu zose zishigwa mu kugwanira amahoro umutekano n'iterambere rirama rya bose biciye mu guhonyanga umushinge wo kubana neza na birya byose biduhuza biduha izina rimwe abarundi nibatahure akaga ayo majambo abajanamo abarundi bakeneye amajambo abubaka amajambo bahumuriza akabigisha umwumvikano n'umutima wo gushira ingufu hamwe mu kurondera amahoro y'igihugu abarongo y'igihugu bafasha ahubwo gufata iyo nzira yo kubaka ayo mahoro dukeneye mu Burundi no mu kibano cacu turateye akama abarundi nibatwagwe n'ubwoba ayo majambo atera ngo bakurikire ibyo bahimirizwa byose bijana n'urwanko n'ukwankana no guhamana no kuba badashobora kubana ahubwo abarundi bose bafatana amaboko buba ku Burundi bwa Burundi bifuza ingo twankurwanko n'inzigo dufatikanye kubaka igihugu cacu umututsi ntazohigwa ngo nuko abahutu baheze umuhutu ntazosasagara ngo nuko abatutsi baheze igihugu ni ca twese ingo tucubake kidutunge abavyeyi nibiyemeze gukingira abana babo ibyo bibaho bya byose bikabatesha izina
Kuva tanguye gukwiragizwa ubwo butumwa bubiba urwanko rushingiye kumoko nta mutegetsi numwe haba muri leta haba n'umugambi uri ku butegetsi arigira avyiyamiriza mbere yo gusozera kino kiganiro mwumvise ko ari uruhara rw'umunyagihugu wese na cyane cyane abategetsi cyangwa inzego zitandukanye bwo kwiyamiriza ayo majambo abiba ugwango agasimbatazwa nyabuna ibiganiro byubaka ku neza y'u Burundi burangwamwo ubumwe n'amahoro. Nano duce dusozera kiganiro ku isoko mwariko mushikirizwa na Edi Claude Ninazwe dabahe isango ku munsi wa gatatu uza naho butaha mu runani igwa maradio.
Cari kiganiro ku isoko.
Bakoze Edi Claude Ninazwe mbere gusozera n'amakuru dukurikire akamu gategwa na Eso Structure kajanye nihotegwa ry'abantu bapfungwa bazira ubusa kurikira.
Opeji, toro umuhimbira umumbikire mugasho. Nejo nejo bunda zoheza amenye ko ari gitigituriko. Urabona ngo arampangara jewe.
Ariko yakora mutantere, nta bimenyetso dufise yuko yakoze icaha. Kandi na dosiye yiwe simeza ngo ndo mucyo ndayandikamo. Mbere singira naho ndamufungira, n'abahari ntugire ngo uraronka naho ushinga mano.
Mafu, ushaka namufungire mu mwobo. Navuze kandi sinivuguruza. Urabaza, nahawe narahabye. Uwuzonyiteka nzomuhita.
None yakoze icyayi cyahega nyakuba mutantere
yakoze ingwe mujisho
mbega ubukoko ko narimbajije ibijanye n'imbuto zirobanuye twarihiye amafaranga
kazibe n'ubu wagize ngaho urwaho ukaregeteza kandi wewe uzozira karimi kawe ushatse kwigira ipinga wankakumva uzumvirayo utawuvundiye mu zongayo
urya rero nabumvirije kera ariko nsanga ingendo murimo yo gufata umuntu ukamufunga ta mpamvu witwaje ngo nukure umutegetsi yo gukoresha ubutegetsi nabi emwe wa wundi utuwibwe ntiwasigaye yiruka ibintu bisigaye bigoye
eh ubu rero wihaye ubuvugizi bw'inzirakarengane mu gihugu cyose iyo ziba zikagera
mustande uzi ingaruka mbi ibi bizana mu miryango no mu gihugu yaba nawe uyu munyagihugu ari hano urashobora kwibaza uko umugore wiwe n'abana biwe bamerewe bataziyo kubera ubwo ari n'itazira mu gihe ari nawe bazeye kuburaro n'uburamo ikibabaje rero ubushobozi inzirakarengane nk'izi mu gihe abakoze ibyaha bombi ibyabo byama biri mu matohoza none koko inyuma yo kubarenganya mukisisa imiryango yabo umubabaro n'agahinda muribaza ko mwe muzoga ibyanyu mu mahoro no mu munezero mukaryama mugasinzira egiyo ni imbuto mbi muri ko murabiba kandi muzoyisarura ikindi na umushoguzi y'abanyororo batishwa no kubura imfungwa urwaye indwara ziturutse ku isuku rike kubura aho barara imfuku kwari guhonza igihugu n'utwo bosaranganya twokoze ibiteza imbere igihugu tukaza gusanzarira ku banyororo kandi nabo bogiye mu miryango bakubaka igihugu kigatera imbere
nyakubaha mustanteri jowe ninyamira amabi izo mpanuro hari icyo zimbwiye
nta igerezaho ngo ukebure ukuze ntamara ibinonko nsanze umuntu akora ikintu akinebagura kumba asize agahinda nayo ngo ushatse guca agahinda asigaraza umuryango opeje rekura uwo muntu yitahire nsanze harimo no kutamenya
yo ariko yemwe niharamba ubutunga yemwe baravuze ko hari abagabo hatagwa ibara twese twari dukwiye kugwanya akarenganyo n'ihoterwa rya kiremwa muntu. Igihugu cyacu gikeneye ubutungane bwigenga kandi bwuzuriza bose, gutyo kikabona gutemba itoto kigatunga kigatunganirwa.
Ubu ni ubutumwa bwa SOS Torture Burundi.
Ninongaha dushi dusozera ano makuru. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yomi, ngashimira n'abagenzi anje umwe wese ubwite ciwe bamfashije kuyabatorokaniza. Mugire aho muba mubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwana.